Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Ejid Nahayo.
Mutazama twiganyo vya Radio Indundi Culture kazema ko twabateguriye zimwe mu ingo nkuru nkuru ziyagize. Abarimyi b'igitegwa cy'icyayi bo muri komine Gwibaga intare ya Bujumbura baridogera amafaranga bahabwa ku kiro cy'amababi y'ico gitegwa amafaranga 500 bavuga ko ari make. Nashiramwe rekingira ibidukikije fasha riranegura ibikogwa byo guca ibiti biriko bikogwa ku musozi heha n'abantu bataramenyekana ibikogwa byatanguye kuva muri 2024. Nya mu Burundi ndwara y'igitunyura kibonekeza mu ntara zitandukanye z'igihugu ni mu gihe buri wa 2024 ntwarante uko mwaka utashe amakunga ahimbaza umunsi wariwe kugwanya iyo ndwara. Twafitiye n'inkuru y'amagara y'abantu nk'uko byama buri wa kabiri amakuru n'andi ni mu kanya cyangwa ikaze.
Radio Indundi Culture.
Nongeye kubaha ikaze murano makuru. Abarimyi b'igitegwa cy'icyayi bo muri komine Gwibaga intara ya Bujumbura baridogera amafaranga 500 bahabwa ku kiro cy'amababi y'ico gitegwa bagurirwa ko na leta. Basigura ko kuri ako gahembo bataronka ko nayo guhemba abakozi bagisoroma ku munsi. Bemeza ko n'igihugu kihahombera mukuru umwimbo wari witezwe mu ntwaro muri komine Gwibaga. Bamenyesha ko icyo kibazo bama bashikirije hasigaye ko inyishu iboneka. Inkuru tubaza Jotan Iratuzi.
Abarimyi bicaye ubu baronswa amafaranga 500 ku kiro igiciro babona ko kikiri gito cyane.
Haduhimba amahera make. Nubwo muri bicaye kwigusha ku noti igihumbi. Niyo bariri. Duhamagaye umukozi kwa muhimba 8. Mwamanye muri babi nta bihumbi 8 azoba yasorome. Ha, munsi azosorome.
Agahembo kaduze naho kore igihumbi byo byiza cyane gose. Tuguma tunabisaba yuko boduza agahembo.
Kubera kunanirwa guhemba abakozi bo kugisoroma bituma icyayi gisugurira mu mirima umwimbo w'icyayi ntuboneke mu gihugu nk'uko wari witezwe.
Umve ofise nk'ibyo nka bibiri musanze kare bikimeze neza twashaka gukoresha nk'abakozi batanu tukadusoroma iminsi ibiri ko musanze baduha iminsi ibiri muntu mugabo wije usanga wabuze abo bakozi ubwira ugisorome wenyine usoroma gakeye kenshi gisha gisugurirako ikiba kigifise karita y'icyayi bakeneye muri hoteli yaba casoromwe neza cyose umwimbo muri hoteli abari umurengera
n'abarimyi barahahombera ari navyo bituma ubu baracitse intege zo gukoresha icyayi nkuko mu ntwaro muri komine bemeza ko bamaze kubibona. Siria Ken Yusure n'umuhanuzi wa mutaneri ajeje ibibazo vya politike.
Nivyo haragaragaye kudebukirwa gukorera igitego cy'icyayi ariko majeje ntwaro twarahimirije ni ihinguro ry'icyayi watebe turaje hamwe kugira dufashanye duhimirize ko abene gihugu bakorera igitego cy'icyayi ndetse n'abatari hafi babihebye dusaba yuko badashoboye kubikorera bafashe hari amakoperative hari amashyirahamwe nabo baheze babihereze bashobora kubikoresha. Nibyo barakunze kuvuga ko agahembo ari gato rero twarashikirije ico ciyumviro abajejwe ihinga y'icyayi watebe abafashanye n'abashobora gufata ingingo bikunda ko baduza agahembo baheze babiduza. Kandi mwiyo misi iheze harabaye ingendo za munama kenguza amateka cyo kibazo twaragishikirije kugira ngo bikunde umurimyi nawe aze gukora agononakeho.
Ikiro cy'amababi y'icyayi mu bihugu bibanyi nko mu Rwanda kiguba amafaranga 2000. Leta y'u Burundi yakomeje kuduza igiciro aho cagugwa amafaranga 250 mu mwaka w'2021 uyu munsi kikaba kigugwa amafaranga 500.
Arakoze Jotan Iratuzi. Tukivuga amakuru ajyanye n'uburimyi ishyirahamwe Olicome gishinzwe kurwanya ubuture n'isesagwa ry'amatungo ya leta rivuga ko gushika mu gisata cy'uburimyi hakiri ntambamye zikomeye na cyane cyane ijyanye no kuronsa ifumbire abarimyi nubwo hahinduwe uburyo ku barimyi bwo kwigombora bagatanga amafaranga yose kuyo bakeneye. Gabriel Ushirarongo iryo shyirahamwe akavuga ko umutari ukunyungu z'abantu zoshirwa ku ruhande na inyungu z'igihugu zigashirwa imbere. Kurikira Gabriel Rufyiri arongo ishyirahamwe Olicome.
Mu bisanzwe ifumbire abantu batuba tubasa nuko atabakironka hariho mbere nkaho usanga ubuya aho dufate ngene bahora babitanga byaranatuma mugabe iyi systeme shasha bazanye yuko barihira rimwe no kuvuga avance na solo kabirihira rimwe byo bya bikongo nabo ruvyaciye cyunyuka ahantu hamwe hamwe twagiye twasanze ngo ntibigeze babaha ikintu na kimwe. Ivyo rero murumva yuko ari kibazo kidasanzwe nico gituma twebwe mwishira hamwe Olicome tubona yuko ari ngorane idasanzwe mu bijanye nivyo bintu byo kungena ibintu by'ubutunzi biko biragenda nico gituma nibaza ko leta igomba gushikora ibishoboka byose kugira ngo bigende neza. Umuti twibaza neza yuko uhari mugabo nuko inyungu z'abantu zubanza kuvuca ku ruhande mugabe inyungu z'igihugu aharizo zica imbere umutire urahari mugabe kugira ngo umutushoboke nuko inyungu z'abantu zubanza kuca ku ruhande kuko nk'ubu kumva ngo uburimi twabushize imbere mugabe ukumva yuko ibituma uburimi bugenda neza bidashigwaho ucubona ko ari hari ingorane
Gabriel Ufyiri n'umukuru w'ishyirahamwe Olicom ishyirahamwe fasha gishinze gukingira ibidukikije riranegura ibikorwa byo guca ibiti biri kubirakogwa ku musozi heha n'abantu batazwi ibikorwa byatanguye kuva muri myandagaro na Nyakanga mu 2024 nyuma y'umuriro wadutse muri iryo shyamba bivugwa ko ibiti bicibwa muri iryo shyamba bikorwamo amakara ibindi navyo bikabazwa mu imbaho urongo yishiramwe fasha Patrice Sabuguheba avuga ko ivyo bizogera ingaruka mbi ku gihugu kuko ivyo bikorwa bishora guteza ubugaragwa muri ico gice na ingenzi zagandira uwo musozi zikagabanuka mukuru ryo shyirahamwe abona ko hogwizwa abacunguye umusozi kuko gushika hari umuntu umwe gusa awucungera naye abakora ivyo bagahanwa kurikira Patrice Sabuguheba
umusozi heha umusozi usumbi yindi mu gihugu cy'u Burundi urafise uburebure bw'imetero 2,000 atandatu na 60 mengo na 5 canke 4 mu myaka y'igihumbi na 1982 na 1982 uja ku rutonde rw'indi misozi mu gihugu batera ku biti bya leta ubwo rero ivyo biti imikaratusi ivyo bita amapinusi birategwa umusozi barawufuka umaze gusha rero uno munsi urumva ko bibabaje ndeko ndavuga no munsi kuko ari mu 2024 nivuba bimwe rero byarahiye biratokombe barabica ariko ubwoba dufise nuko gushikana no munsi baguma baca n'ibyasigaye ari bibisi ntimwombaza ngo nibande ngira abajejwe intwaro ngo bishyiramo ingufu bakabamenya urengana wubajeje kugira ati urya mufuko w'amakara uruhukire mutamu hariho n'iruhukire Bujumbura imba kuko uwo musozi ukaramuka ugize ubwambure ibiti bigahona uwo musozi n'ingenzi zoca zibuhura ibinyabuzima bipfe kandi n'inzara itere abajejwe intwaro nibamere magabo nibagerageze bubahirize kuburyo ufashwe ariko aronona kwikiza amategeko barabingene bahana hariho ababicunga ubu no munsi hari umukozi umwe leta itari kirabitaho biraheza bikagorana
Radio Indundi Culture
Burundi indwara y'igitunyira kibonekeza mu ntara zitandukanye z'igihugu bikaba bishikirizwa na muganga Jocelyne Sanzerugeze arongoye umugambi w'igihugu ujejwe kugwanya indwara y'igituntu n'imibembe mu gihe kwa 2024 ntwara n'ukumwa kutashe ari umusamakungu yahariye kugwanya iyo ndwara y'igituntu avuga ko zimwe mu ntambamyi mu kugwanya iyo ndwara ari uko abayigwaye bivuze baramaze gusinzikara ibituma hari n'abitaba Imana inkuru tubaza Claire ya Kankundi
Afatiye ku biharuro byo mu mwaka w'2024 byashizwe ahabona n'ishyirahamwe ry'itamagara y'abantu ku isi OMS muganga Jocelyne Sanzerugeze avuga ko indwara y'igituntu gushika ubu ikibonekeza mu bice byose by'igihugu
mu biharuro byavuye mu Burundi yerekana ko mu 2024 twa dufite abagwayi 87,035 aho mvuze muri rusangi abagwayi igituntu ubwoko bwose bw'igituntu ariko muri abo 87,035 hari harimwo 5,550 bagwaye indwara y'igituntu yandukira nkuvuga ko bashobora kwanduza abandi biciye mu bihimba by'ihemera abo rero nibo kenshi duca duhanga ijisho kuko bagwaye igituntu gishobora kwandukira abandi
gushika ubu ariko Haracari zimwe mu ntambamyi mu kuvura iyo ndwara zituma abagwayi bayo biyongera nk'uko bisigugwa na muganga Sanzerugeze.
Yari ntambamyi mu Burundi abarundi baja ku mavuriro batevye babanje kurindira bakaremba. Ivyo navyo naho twobavura duca tubibonera ko duca turonka abaza abahitanwa niyo ndwara bagapfa. Tukadongera tukabona nabandi bashobora gukira ya migera itera igituntu ariko bakagumana ubumuga mu mubiri hari nabo dusanga amahaha yaragabanutse hariho nabo usanga usiganye nkihaha rimwe ryari kwarahemesha
ariko kandi anasigura ko mu Burundi hari uburyo bwo gupima iyo ndwara bwashizweho inyuma y'ubushakashatsi bwakozwe gufasha mu gupima abana nabo bashobora kugwara iyo ndwara
Icya mbere gisa gikoreshwa ubu cyane cyane nko kubana badashobora gukorora nuko ubu mu gupima indwara y'igituntu dushobora gupima kugipima mu mazirantoke nka kujya bapima inzoka turifuza ko mu myaka 5 iri imbere gushika mu 2030 amavuriro yose afisa ma laboratoire apima umugera imigera y'igituntu azoba afisa ubwo buhinga bwo gushobora kupima akamenya ko ari igituntu cumva imiti yibanze cyangwa ari igituntu gitumva imiti yibanze.
Ishirahamwe gito amagara y'abantu ku isi OMS yerekana ko umuntu umwe agwaye igituntu ashobora kwanduza abantu 12 mu mwaka.
Arakoze Claire ya Kankundi hari ntambwe imaze gutegwa mu bijanye no gukinga hamwe no guteganiriza kazoza abantu mu Burundi nkuko bivugwa n'umuyobozi ajejwe ubuhinga mu biro by'umunyamabanga nshingwa bikorwa ntahegayizwa mu mugubi w'igihugu jejwe gukingira no guteganiriza kazoza CNPS mu majambo y'igifaransa Salvatore Ahandayitwaye ko yerekana nk'imigambi itandukanye irangugwa mu gihugu cyose ijanye no gufasha abafisa mikoro make. Asigura kandi ko ku bantu bakora imyuga itazi na leta secteur informel mu gifaransa ko ari kuharigwa uburyo ndetse n'amategeko abaraba kugira nabo bashore kwiteganyiriza kazoza kurikira Salvatore Ndayitwaye ko
turavyo twaje tuva gushikaho tugeze intambwe irashimishije turavye ibyakozwe ko hagiyeho itegeko ryo gukinga no gutekaniza kazoza mu 2022 mbere imbere yaho haragiyeho proje bitamira nk'abandi iyo yavuye muri politique ya mbere ya yarakozwe yari jejwe ukinga no gutenguza kazoza abenegihugu. Uwo mugambi rero ukaba ufasha imiryango y'abantu aho nikora bashika 200,000 mu Burundi bwose. Hariho n'ibindi byagiyeho ibyo bita cantine scolaire, ni kuvuga kugaburira abana ku mashuri mato mato kugira ngo abanyeshuri bashobore kwiga neza, bashobore kuronka ubumenyi buhagije kandi bongere baheze n'amashuri. Rero ni ibintu bitari bike, haba kubandanya bavuza abapfaso bibungenze hamwe n'ibibondo. Izo programa ni programa za leta zashyizweho kugira ngo borohereze abenegihugu bafise amikoro make. Abo bose basanzwe bakora ya myuga idasanzwe izwi na leta cyane na OBR bamwe batari hamakore bikorewe twabo bimwe bito bito, abo nibo tugomba rero duko nabo bazoronka uburyo bwugira ngo biteganyize kazoza. Nuvuga bazoza baratanga amahera bo hari ukuntu batekanya amategeko aborohereza kugira ngo bashobore kuza baratanga ayo mahera nabo nyine bitabavunye baravye ubushobozi bwabo.
Salvatore Ndayitwaye ko n'umuyobozi ajejwe ubuhinga mu biro by'umunyamabanga nshingwa bikorwa ntahegayizwa mu mugwi w'igihugu ujejwe gukinga no gutekanyiriza kazoza abantu CNPS mu kanya n'inkuru y'amagara y'abantu.
Radio Indundi Culture amagara y'abantu.
Nkuru magara no twashikize imisose kuwa kabiri uyu munsi twaganirira kuri bimwe mu bituma umuntu aronka itiro canke akaribura nkuko bisigurwa na muganga Nestor Nsengiyumva yananose bijanye no kuvura indwara zo mu mitsi ukunywa inzoga canke umuco mwinshi biri mu bihungabanya itiro ry'umuntu. Inkuru magara abantu twayitegurira na mugenzi wacu Alice Ndayizeye akaba ari inkuru twashimye kubasubiriramo.
Itiro ni kimwe mu bifasha gutunganya neza umubiri harimo no mu gukinga indwara zimwe zimwe. Muganga Nestor Nsengiyumva asigura ko mu vyatuma abantu bagira amagara meza muri kahise gihe izuba rimaze kurenga batasubira kuja ku mucukaze ivyatuma bagira amagara meza
hajya 12 zigeze bana hajya tubari tibiye 12 ni minota canke zangapi hajya mwisana ntikwasubira kuja ku muco umuco uba kindi gisiguri gituma kera bari bafite amagara meza bwije bwababwije bateranye batemeranye ku kwezi mu guno munsi bwije ahubwo ku murango niho tugira turonka umuco muke usanga mwi turi mu mazu mu biro canke na hehe hama mwijoro naho twaraja ku muco nange no bira yuko hajya mwisanzwe ha izuba ritibye ntitwabwizwa gusubira kuja ku muco nivyo vyategeza guca bidutegurira itiro.
Muganga Sengiyumva ha aradusigurira ibintu bihungabanya itiro.
Ugiye kuryama urimo inzoga naho yoba macupa abiri yonyine itiro ryawe uzakugira itiro rimeze nabi. Urashobora kubona umenga umeze nk'usinziriye mu gavyukuri hariho nabati ntabatanasinziye. Inzoga iri mu bintu primarize guhungabanya itiro. Abantu banwa ikawa, ikawa nanje ndanayikunda. Mugana kira ndobwire yuko ikawa nukwinwa mu gitondo. Kubera unyo ikawa naho ba dufate ukayinwa nka saa 8. Uwinyo saa 8 inusu yo kawa winjije mu mubiri. Gushika nka saa 2 saa 4 zo mu ijoro irashaka kuba ikikuri mu mubiri.
Iduhande y'inzoga n'ikawa avuga ko umucuva ku bikoresho tuguma ko mu ijoro uri mu bihungabanya itiro.
Ingibi bintu nyamukoro bituma abantu tugira itiro ribi. Chanke tuburi tiro hajya tugiye kuryama. Kimwe mu bituma rero ushaka kugenda kuryama ukaguma ugaragurika ni kubera ko wamaze umwanya uri mu muco urasira mu jisho ubu muco wa telefone ibitara rimanitse hejuru umuco wa televiziyo umuco w'ibindi bintu byo buhinga dukoresha birirukana kintu bita melatonine kitwinjiza mu itiro melatonine nakantu kabwira kaza kakongorera ubwonko n'ibindi bihimba ati twageze mu ijoro ni mudiame kaza iyo haje umwijima niho kahingurwa mu kisesa mu mubiri
igihe gasanzwe kagabisha ubwonko ko hageze kuryama katabonetse bituma umuntu adashobora gusinzira neza
iyo rero umuntu ari ku muco iyo melatonine ntiza itaje rero bica bisigura ngo usanduri predispose no kuvanga uri mu bantu babangamiwe ko abantu ntukoze kumwe mu mubiri wacu birashobora guca biheraho nyene kugira itiro ribi
uwo muganga rero aravunira akagoha abantu kugira abashobora gutegura itiro ryiza
kugira ngo umuntu agire itiro rimeze neza umuntu arabitegura ni kintu umuntu yategeza gutegura itiro rimeze neza ni ya masaha kuyiye hanyuma agaheza rero akajyamira ku masaha yayandi nyene tubita regularite hari kintu bita bahinga bavuze ngo quantité uvuga ngo itiro rikwiye hanyuma qualité karite wajumse ahani nka karero kintu kihungabanya akarero uryamye uri modoze inzoga hamwe ni to bita rero timing wabwiza kumva niihe saha umubiri wawe uguhamagarira kuja kuryama iyo saha ugaheza kugenda kuryama utayirenzeko
kugira umuntu asinzire neza yategerezwa n'imiburiburi kwirinda ibintu bikangura ubwonko cyane n'imiburiburi amasaha abiri imbere yo kuja kuryama umuntu ategerezwa kuryama n'imiburiburi amasaha ari hagati y'indwi n'icenda ku munsi kandi mu ijoro
akoze ari sendayize na muganga Nestor Nsengiyumva baganira muri inkuru y'amagara y'abantu ari nta mukutwa twategurira cyagarukira makoze mwese mwateze amatwi mugira ibihe byiza murakoze
Egid Nahayo.